Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 12 y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Impunzi z'abarundi zirenga 2000 mu ndwi iheze zaravuye mu kampi Kamanyura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija iugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Izo mpunzi mu iki gihe ziri mu kampi ya gateganyo ya Nyarushishi zabwira Radio Ijwi ry'Amerika ko zari zaronse amakuru avuga ko abategetsi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bafite umugambi wo kuzirungika ku nguvu mu Burundi igihugu cyahunze. Izo mpunzi ahanini ngo ziyoboka umufasoni azwi ku izina Zebia. Imiryango izo mpunzi yarasigaye mu Burundi iratera kamo gasaba kw'abana bakurikiye abavyeyi babo bayoboka Zebia batahukanwa mu Burundi kugira ngo bareke gutakaza umwanya baje mu mashuri mu Burundi rwaruka. Mundwi iheze nyene urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi FENADEB agateka kabana mu Burundi FENADEB rwarateka kamo gasaba leta y'Urundi kumvikana na leta y'u Rwanda kugira ngo agateka kabana bahunganye n'abavyeyi babo bayoboka inyigisho za Zebia kubahirizwe. Izo mpunzi z'abarundi ziyoboka Zebia zimukiye mu Rwanda mu gihe mundwi zibiri ziheze impunzi z'abatutsi ba Nyekongo zari zagiye gucumbika ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR zirukaniwe zigasubizwa mu kampi yazo ku nguvu. Ibibazo by'impunzi mu makampi yatandukanye haba mu buseruko bw'igihugu cya Kongo canke mu yandi makampi impunzi ari mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi birimo amagara y'abantu, ubukene bw'ibifungurwa bikwiye hamwe n'amazi ni ibibazo biguma byiyongera. Mbega ikintu abategetsi b'u Burundi bakwiye kugira ngo impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi zitahuke mu gihugu cya zibarutse n'ikihe. Mbega ikintu co tuma impunzi zitagira amazinda kuvyerekeye umutekano wazo mu gihe zotahuka mu Burundi n'ikihe. Amakungu intara ya Afrika hamwe na karere vyokora iki kugira ngo igitigiri c'impunzi mu bihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko kigabanuke n'ikihe. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umwunganirizi w'umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Terence Ntahiraje. Mwiriwe neza mushikana Terence Ntahiraje.
Ndaramukije mesha makuru kuri Amerika, ndaramukije kanabantu bose bari kuratwumviriza.
Murakomeye?
Yego turakomeye cyane kandi tumeze neza, turi hano i Bujumbura mu gihugu cy'amahoro n'umutekano kandi tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose. Twatubiye kandi ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kandi kuba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoreye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu. Mwiriwe neza ambasaderi Ndaruzaniye.
Mwiriwe neza Frederic. Ndaramukije kandi mushikiranganji Ntahiraje.
Murakomeye namwe?
Namahoro.
Ego mitwa tubi kandi na Nyandwi Dionise akabari muri komite y'impunzi z'abarundi. Mwiriwe neza Dionise Nyandwi. Murakomeye?
Ego turakomeye.
Ego nashaka dutangure kuri mwebwe nyene Nyandwi Dionise, ibintu byifashe gute mu kampi ya Nyarushishi?
Ibintu byifashe neza, baratwakiriye ariko badufasha mu buzima bwa minsi yose ko ngaha.
Ego murashaka kutubwira amajambo make ikintu cyatumye muva mu kampi ya Kamanyura?
Avuye kubera hatwe dufise umutekano muke. Hari habaye
urashaka kwegera telefone ukavuga cyane?
Hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire hanyuma bashaka gusaba ubuhungiro mu Rwanda.
Abo basha kubica ni bande?
Bashaka kutwica ni insoresore z'abarundi zandi zimaze iminsi zikitsura aho tuba bifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda.
Izo zari zavuye he mu Burundi?
Twatubonye muri Kongo ntituzazagize zi.
Hari ikibazo n'amakuru avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi zari ryabasabye ko mwukwiyandikisha munaha kwiyandikisha. Ayo makuru niyo?
Ya ntitwase kwiyandikisha ahubwo twari twarabwiye ko dufite amakenga ku buryo bwa biometri udahuye n'icyo twemera.
ibyo mwemera ni bihe mwebwe
twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biometri
muri kigihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda hariho impunzi z'abarundi impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zirukanywe ku nguvu mu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu aho mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira
twebwe kizose katukucakira
mu Rwanda muza kwemera ko babandika ibiro HCR bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse
turacyabisaba
turarindiri reka namwe umushya ntahe Terence ntahiraje mutubwire impunzi z'abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi abantu bose bazi ko bugoye turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'abarundi bakigorewe hanze ikintu cyo bacarabaye ingora abahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cyabibarutse n'iki gituma izo mpunzi zose zitaratahuka muvuga ko hari amahoro mu Burundi n'iki
ego murakoze cyane Frederic nkundikije kubaza ikibazo cyiza cyane mwese murabizi yuko Burundi mu 2016 byabaye ijya mbere abarundi bahunga cyane n'abandi bantu bose bakaba twumviriza umwaze kurundi bwabiye bahora n'amakuba aho intwaro z'igishinya zagenze na kwitana makudeta kuva uko byagiye birakurikirana ntabwo ndakwisubiramo ibyo bikoze ati ntahunga hafi bashika ubwiyoni muri abo abarenga 1300 bakaba baramaze gutahuka aho hari gushika mu 2014 ibyo ubundi rero hari ikindi kibazo cya politike niho abari bavuga bakeya bashoboye kuko ugereranije abari barahunze abo ari bake cyane nk'uko benshi biyumvira yuko umenga ubu niho barahunze abantu benshi hanyuma uti mbega none ko leta yavuze ati batahe iyo ntamba mini izahe ni igituma badahumurizwa nagaragaye yuko ihunga ryo mu 2015 ryarimo politike kinyishi mwese murabizi ingene byagenze mwarabikurikiranye se kurabigarukamwo harabaye abanyapolitiki bamwe bifadikarije n'abahoze badukoloniza batashime intwari ihari barabandi ingene bayitembagaza mu Burundi ibyo kandi byigaragaje uhera umigumuko yatanguye ibyakurikiye ingene babwira abantu ko amasoseseka bakavuga ko bazohunga wihweje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo ubu naho ngo nafata pasiporo kuko umwana n'ubukiriya wihweje ingene ababisi HCR mu Rwanda yaza ku rubibi akaguma ategeye apakira abatwara abantu batabwiye muri voyage tutigeze tubibona niko byagenze ni ukuvuga rero ryari ihunga rifatanije na politiki idasanzwe bagomba berekana yuko mega mu Burundi igihugu byarayangaye abantu bose bahunga ariko siko byagenze leta rero ntuvuge ngo ntabantu bariko barataha reka sube ni gutse gatoya ariko ratwumviriza yuko kuva mu 2016 gushika 2017 hatahuse abarenga 200,000 ibyo ni ukuri kugaragara hanyuma kuvuma katuvugana gushika ku gihe cy'umunani z'ukwezi ntwa 2018 kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutahuka 5,592 niyo tuvugana intumwa z'ubushyikira ngaje turiko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'ibyo two kundi igihugu baduze mu mariya mu gihugu gutegera bene wacu ni ukuvuga dufite urutonde hamaze kuza inshuro 10 kuva mu kwezi kwe kuva igihe cya 2015 kwezi kwa mbere uwo mwaka gushyira igihe cya 8 uwo mwaka nyine urumva kwa kabiri kwa gatatu hamaze kuza abo bantu bose ndakubariye barimo imiryango 1,500,000 ni ukuvuga dufite porogaramu y'umwaka wose ntibyigeze bihagarara ni ukuri abifuza gutaha ni benshi murazi kwita ziyaho yari yarishije abarenga 40,000 sinoreza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze turashimira rero bacu bariko baratahuka tugatera kamo n'aba bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo bifuza gutahuka muri Kongo bari batanguye ariko ntibari ko baraza hanyuma rero tukabona yuko n'abandi bari aha mu Rwanda n'abagenewe hoteli intambwe bakakuza batorotse kuko mu mwaka uri twakiye abarenga 300 bo mu ntara za Kirundo Muyinga Kayanza n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunyegeje batorotse kuko
ababyeyi
bemera bavuye ikambi y'imahama
ababyeyi
abandi bimeze neza twasaba ko amareta abahaye indaro yo byorosha kugira ngo bose bifuza gutaha bose batahuke
ababyeyi basigaye mu Burundi batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye Zebia barasaba ko abana babo botahuka bakaje mu mashuri ikintu leta y'u Burundi ikwirakora kugira ngo ifashe muri icyo gikorwa n'iki
murakoze cyane kubona icyo kibazo ubu yamera kubakoresha amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu ikambi y'impunzi mu Rwanda Nyambari Nyarushishi avuze yuko hari abarundi bagiye muri Congo ngo kugira amanama yo kubatera mbega imwe abarundi ariko ikabarundi abantu bahunze cyane nibaza yuko iyo ari imvugo ya politiki yateguwe muravye ko mesezi yigeze kubirwanda hagati y'izo mvugo ingene za Zebiya n'abasirikare ba Kongo n'abantu bagapfa iryo sarafeshwaro muri muravye ko byabaye cyane ntagise nkana ntibaza ingene abantu bitwa basenga imana bemera imana bo kuri izo zinguvu zo kurwana n'abantu muravye kujya mu gihe yuko ataburongozi butava ku mana ninde muri Kongo hari uburongozi kuko bavuga ko ari abakirisu angira bwo nk'umukirisu sinzi ko abayisilamu bashobora kubagizira gucyo nyene biranditse haba mu gitabo cy'Irana cya Katolika cyangwa cya Protestant biranditswe yuko ataburongozi butava ku mana nabo nabo bantu batemeye ubwo burongozi kandi bemera ibiri muri yigeza mu gimana ije bintu bimeze gute nta barundi bakeneye gusesa iyo maraso bikuri abantu afite ibibazo nibayivuge narase kubagiza amategeko agenga igihugu barimo agenga hasere ubu bagiye mu Rwanda none mu Rwanda niwe wabonye hari igihugu kitubahiriza amategeko cyane bade ko naho mu Rwanda ari igihugu gicubahiriza amategeko kandi kiyisunga cyane gose arico gituma nabagombye kugira igumuko muri iyo minsi yeze bitaburuhe harimo nabarashwe nibaza rero nti icyo gihugu kizokwemera kubabika batarifu bishyize amategeko kumbure kizobagarira mugabo atari hasere nayo hasere amategeko yaratomoye namwe ku isi mbere n'ibikoresho hasere yo mu Burundi heruka kuronka kugira ngo batabwe bava mu Tanzania biyandikisha muri ubwo buryo babikuye mu Rwanda yego mu Rwanda cyo bundi cyaraje kuko ibindi babishyira mu Rwanda kuko niho hari stock yabo bavuga ko ari iri cyaraje twabikoranye na Gashya ngo bere itoza amakori kugira ngo bashobore kubyorosha bize byarinjiye kandi byagenze neza kwari kubabwira yuko sinibaza yuko mu Rwanda ariho bagiye kuba gwitaha batemera amategeko yego mu muntu wese ku isi atubahiriza amategeko y'igihugu kumbe izo hazo y'umugora
yego namwe
rero nta barundi bariko barahira twifuza yuko bose botaha abo bantu rero basaba yuko nitwe kushubana babana bagataha buje abana bari mu bibazo saba bari muri abo kwaze bijya gusa buje naziye zindi mpunzi mu guhunga haragenda batwaranya abana babandi buje niko bimeze nico bica muri izi mpunzi hamari ho n'amashira hamwe agenda afasha abana ico bita za fara na kompanyi mu gifaransa buje mu makambi yose y'impunzi harabaho amashyamwe mu makungu akurikirana bajya abana babatagira abavyeyi bajya abana babahunganya n'imiryango
mukanyagato ego
nabo bandi bose cyo kinge mugabe abantu bose bitwa impunzi babari mu gihugu bahugiyemo n'umushyamwe akaguhase
reka
ntigire ububasha
inyisho mufingo filimu shikana he Terence Ntayiraja
shikora gusa nuko isaba yuko abifuza gutaha bose ibihugu bafite ngo bareka bagataha babakoze cyangwa abana hari n'agataka
bakora
n'amategeko agenga ntunge akubahirizwa
yego namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke n'iki
murakoze nibaza yuko ikibazo mabaje ubwa mbere cy'aba bantu bahunze Kongo bagahungira mu Rwanda kera bari bahunze Burundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo nta utinye ishyamba atinye icyo bari huriyemo abo bantu rero bahunze igihugu umbure barazi Iburundi barazi bose icyo bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahantu cy'ubusinde kino bijya korero cyane mugabo ikiba baje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi ni kubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kurya ishinzwe n'abarundi bari mu gihugu ni kubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza gutahuka ko ndazi neza ko gutahuka i Burundi mugabo batarahumura biragoye ikibazo gihambaye cya leta rero y'u Burundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagwa igihumura niyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya Kongo nshyira avuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu MONUSCO Rwanda rurabakira kuko bari bahunze wakiriye impunzi izo nibaza yuko rero leta y'u Burundi yokwitaho cyane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari benegihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabingeye bataha i Burundi asubire mu zabo ikibazo cy'abana bahunganye nabo igishobora kuronka ijisho cyonyine hatabaye ikibazo cy'impunzi zose bari kumwe ababyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi Burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye Kongo bashike barondera amashuri Burundi kandi mutara umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi. Ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u Burundi leta ya Kongo yabakiriye azumba nihirira byiteze wo kwihweza hamwe n'abahinzi impunzi ingene abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho bazashobora gutaha honyine.
Mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo Barundi bari Kamanyola badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biometrika. Murafise murashaka kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha?
Uko navyo muramba barasimbisi mberutse cyane iminsi myinshi Burundi nagiye kera gukorera handi muri ibyo bibazo nyine. Ariko abo bantu ikibazo bafise icyo biometrike, ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari icyo bikanga muri icyo kuko singa ubutuma bavuye n'ingene bavuye Burundi icyo bikanga muri aza biometrike bo kivuga ntibabumvirize bababazi icyo bahungamo kuko amaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko icyo cy'ubuhinga bushasha cyabateye ubwoba. Uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashika hafi 40 muri bo barishwe n'abasirikare b'ikombe. Icyo kibazo n'ubundi cyaronka inyishu hacari ankete ya ONU sinzi ko leta zigira ankete z'iwacu mugabo icatumye bahuha batagisiguye bo nyene kandi mubandi bakaba gatuye umutima hamwe
ya kibazo kino cishura. Yego be moshi na nyandwi Dionisa hari ikintu abarundi bahungiye muri yo kampi bosaba bakabona gikozwe bagashora gutaho hari ikintu cyo tuma leta y'u Burundi yokora kugira ngo batahuke
ikokwa izo leta yakora kugira tutahuke si bike ubwa mbere mukugira mu gihe guhunga isote cyo cyagiriwe abasengera ibusinde kuva mu myaka muri 2005 byagiye biraduga 2008 biraduga gushikaho mu 2013 abantu biyitwa ku mugaragaro bakicwa n'igipolisi babahora ko bavuye gusenga imbere yuko haba bijya kwiyamiriza manda ya gatatu zagizwe n'abari mu bya politiki abantu bose basengera ibusinde bo mu ntara ya Kayanza intara ya Ngozi bose barirukanye mu mihana yabo hakoreshejwe urwaruka hakoreshejwe abapolisi bahaga bayiga kubica bahungira mu mihana yabo basangiye gusenga abo basangiye kwemera za Bujumbura n'ahandi. Rero haba hadutse uruhamo rudasanzwe rwo gutuzwa mu itongo rya muntu abantu bose batekera abagore n'abana basangiye uko kwemera baragenda barakingo barahunga hatiye ibintu bisingana nk'ukwezi amezi abiri niho haduka ijya myiyerekano y'abiyamiriza ikintu cya gatatu ko twebwe ntitwagiye muri iyo myerekano bitumwe n'uko ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya bwadusavye ko tutoza mu by'imigambwe nta mugambwe kimwe mubwa twarabigize kuko hatwagiza yuko umenga ntidusize kubiri n'imigambwe nyine batwagiza ko dusize kubiri n'imigambwe bumva iki gicumuro tubonayo guhunga kuko nta muntu murazi impunzi zagiye hanze y'igihugu abagiye mu Rwanda bari imahama abari abari za murongo za rufenda hiyo muri Kongo bayitandane muri aza barundi bahunze nyine bangana natwe rero icyo gihe itatugira uha mu rugira kabiri
mu mushyana iterance ntahiraja ibibazo mushyana he nyandwi ashikirije byoba bishora kuba mu nzira mu gihe izo mpunzi zotahuka zobandanya gutotezwa kubera ngo zisenga
murakoze cyane nago mbaye ntango muco kuvyo yashikirije ego hunga si byiza kandi birababaje twese twarabaye impunzi kandi ntabwo bwiza bubaho icambere bomeye yuko hajya umuhemu hiwabo ni habatunganiwe neza cyane hanyuma aragenda abamenyesha yuko mwese mwarakurikiranye ku munsi ishatse bibahunga murabizi yuko si mu gihugu cy'u Burundi gusa mbere no ku isi igihugu cyose kasigaye gitunganijwe uburenganzira bwa za muntu burahari mu gusenga mu kwishyira no kwizana mu rwego rw'amategeko mu Burundi wacu rero sinzi ko ariko bimeze iyo muri Amerika cyangwa ahandi kubwira abantu baje hamwe banabwira ibintu by'amasengesho nuko bashinga ishengero bashaka gusengeramo amashengero ya kera ya kiliziya katolika y'abaporoti ayandi yagiye aravuka atari make hariho amategeko rero abigenga abamwarumvise yuko ari abantu badutse bajya gusenga umugabo akavuga ko ari abakatolika hanyuma indogo za kiliziya katolika mu Burundi ziti nyabura nyabona abahita babyo bintu kuko ibiri kuragira ntibijyanye na kiliziya katolika hanyuma rero leta urabizi yuko iyo umuntu ishyirahamwe rifite ikibazo nikitura leta iyo ishingiye ifite ikibazo kanaka cyangwa kiliziya katolika ni nikitura leta ishyirwa kubahiriza amategeko ati nyabona nyabona aba bantu saba katolika iyo abara abantu bakeneye gusenga kumbure ku bundi buryo bwabo nta n'umwe yabuje kugira ngo baje hamwe bagire idini ryabo umugabo bari kwiyitirira igini rya katolika je tuvuga abashaka sindi umukatolika je navutse n'umuproti waba bamikora buvuga ko yandi mu katolika abana bana gatoya mugabo twebwe duhagarariye amategeko abo mu protestant cyangwa mu katolika cyangwa mu islam amategeko agenga amashengero ashaka kubahiriza naho Rwanda bagiye kibwitaha nawo nyene hazubwa amasengero ngandi ki ati ko arubahiriza amategeko ni menshi ntiba ziri ko bazogenda ngaho nabagenda kugira ibintu bitajyanye n'amategeko ibyo bya katolika murazi ko ari imwe ku isi ntabwo ndi kibazo bemera yuko bashobora kuzana imico n'imigenzo itajyanye n'iyo ekleziya kuko batenda kubahiriza ibyo ishingo ribasaba atari uko naho nabene badusaba leta bati nyabona nyabona abantu bitwishije da katolika si twebwe dushaka yuko baza kudukorera ibitari byo aho icyo cyo kibazo bagize hanyuma rero rimaze kugihagarika ibyo bintu none wewe usenga Imana bakavuga bati nyabona nyabona wewe ibyo bintu bihagarike nimba ukeneye gusenga hari amategeko abigenga hari ibisabwa ugategura dosiye ugasaba ugashyira ishengero bikwemerera basanze ari kurigana iby'abandi ari ibyawe bishasha wazanye amategeko arakurikizwa hari ishengero ryawe ikemerwa ugasenga mu burenganzira bwawe dufite amashengero ubu arenga 300 mu Burundi yumva yuko n'ukuri kwizana nawe amashyirahamwe yoyo arenga 2000 bakavugana rero bakavuga yuko aho twebwe leta iruguriye imiryango no muri burashima ko ariho bamwe batahutse no guhana karo rero ko umukozi wa leta ndi yatahutse uyu yaranze kugira ngo asubire mu kazi kandi ntizobikora kuko yari umwigisha nawe yari yasanze ibyo bintu cyo rahabwira biramurengera abantu rero abarundi bacu bose bahunze ko tubafata bose ko ari impunzi bisaba bakurikiza ibyo n'abandi n'abana b'abarundi b'iwacu nibatahuke hari babaje mu Burundi nabo abandi batahuka bose bubahiriza amategeko y'igihugu ntabwo bwinga bayabayeho ku isi ntibazabeshera Imana kuko Imana ibasaba nayo ko bayubaha mugomba kubahiriza n'amategeko y'igihugu cyabo ibyo niko bimeze kandi ni ku isi yose
Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye icyo ni kibazo ayo matata ari hagati ya Ekleziya Katolika n'iyo murwi wasenga w'Abarundi eka hamwe na leta ni kibazo cyo turego umuti biciye mu butungane uko siko byogenda
ubwa mbere sinibaza yuko ikibazo bafise gihambaye cyaho basengera bari barahunze mugabo ubu ikibazo bafise gihambaye kiri uko abo Barundi bashobora kubaho bakava muri ako kaga bagasubira kuba abana b'u Burundi nk'abandi Kiliziya Gatolika niyo afise ikibazo nabo irafise umuyo wo gushinga urwo rubanza kuko ntibagiye nibaza ko mu gutangura narabonye misengero byo batwereka sinzi ko babeshe hari umupadiri mukuru yari yagiye guhereza gico kibanza ku musaraba wari ibusinde icyo kibazo rero Kiliziya Gatolika ikoreye yituje bogitorera ikibazo mu ituze abantu batanze guhunga igihugu abasenga sa Gatolika gusa harasenga n'abandi no muri Gatolika naho nyene ntibamwe basenga bimwe bose muri ibuka ingene uyu mushya ntahendahari bava mu poroti ingene abaporoti batanguye kera habaye ikibazo muri Katolika hamarutera ashinga ibintu hanyuma n'abandi haza igirizi protestante mu nyuma ibyo rero nibaza yuko bikizi urundi ruhande ry'ukuronderamo umuti kandi amakereziya yotora umuti mwituze igihambaye ubu ni kuko abarundi baguma baturatura ico kibazo kigoye leta ico kibazo kigoye makungu kwa abarundi baturatura bakaburaho baba kandi bashobora kubaza ikibazo cy'akarongo umuti mu gihugu
yego be
aho bibigiye hoba rero ko leta y'u Burundi yitwareka abo bavuye ikongo ariko ikibazo cyose cy'impunzi ikibazo gihambaye ko igitigiri numva bavuga muri wo ni bajyane na 30 kumbure shaka kwiyongera cyangwa gabanuka kandi bataha naho basigaye ibihumbi 10 gusa leta ntiyoryama ngo hari amahoro naho basigaye 500 gusa bagomba gutaha ari bonyene ngo bumvize bakagira ngo batahe mu mahoro kugira mu gihugu w'umutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
muraho muraho twe ni mu gitondo
yego muri hehe Jean Bosco
muri Amerika muri South Carolina
yego izina ry'ikirundi ninde
Bwenge Jean Bosco
Bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
yeye ni cyumviro
yego
abo bantu bo mu Businde niho mvuka bamwe ni ba marume abari babyaranje je numva ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu byisenga ukaja guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho ica kabiri muravye uburundi ibihe byari bwari burimwo abantu bagahurira kumuhana kandi aho mu Businde hari hagashuri bategeza guhurira ko ka Ekleziya Katolika ariko bagashima guhurira mu mihana hari habava muri Kongo abavi Bujumbura abava mu Rwanda bose bagahurira ku gasozi kandi hari hisengero je numva yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze atakibi cyabo murabe yuko batabarimo barakoreshwa n'amashetani je nico cyumvira cyane
murakoze Bwenge Jean Bosco
kandi no mu Rwanda bagiye ntibazoja kuza barahurira mu mihana y'abantu kandi hari hamasengero kizobyemere cyanke Ekleziya Katolika biyitirira izobyemera tugira imana
murakoze Bwenge Jean Bosco reka duhe ijambo Dionise Nyandwi yagira icavuze ko byo mushikirije
uyu Bwenge Jean Bosco birumvikana kumenga ari kure yo mu Businde ariko icyo novuga nuko ni Fatima bikemere yahagaze ku Gisaka hejuru atanga ubutumwa bwiwe Businde bikemere yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka 4 kuva mu 90 umwana hava arakura hava haboneka agasozi kari impande y'umuhiri wabo niho ubutumwa bwabera kandi ntangore zigeze ziba ingore zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kohereza igufa kwica kurasa gutuza mu mihanda abantu bagahungira ahandi hantu aho niho hadutse ingorane naye handi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusa uno munsi azotwidugira keretse udufitiye akakirya nyene ngo twamwononere mu ku by'amasengesho yacu nibaza yuko ageze neza no gushinga intaye yuko ku icyo kibanza yahabonye abanyarwanda abanyekongo icyo tavuze nuko yahabonye abanyetiyopiya abanyakenya abantu bavuye mu bihugu birenga 12 bago bahora bahahurira kubera ko ubutumwa bwari nkora mutima
igomereka duhe n'ijambo mushyana iterance ntahiraje agiye cavuze ko byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco akanya gatoyi cyane rwose umunota umwe
murakoze ibintu birumva nakomeje makuru ko bitoroshe nawe urabyumva none cyo bita la foi ishobora kuvuga ukwizera cyane no bisigura nibintu kwemera ikintu utabona ugashyiramwo ukwizera kwawe kuri icyo kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hari amategeko by'ukuri aha rero ndagenda nabwire yuko nk'uko uriya muri Amerika yabivuze mu kuri ntiyabeshe naho muri Kongo yazi ko bahanganye naho mwavuze ko abantu bapfuye ni kibazo nta muntu yitiriye Imana aza guhanana n'inzego za leta cyangwa z'umutekano agomba gukoresha inguvu muri cyangwa ibiriya mu isanzwe ntibibaho uwo muntu abasenga Imana hanyuma nyakubahwa Gamaliel yavuze ati hariho n'umupasi yagihezagiye erega amashengero nyine amamwe mu gusambuka umupasi arashobora guta umurongo akajya mu byo bati aya mategeko izi bacu ntibijyanye ubu bashobora kumukuramo
akajara nawo naho yo niba byarabaye mugihe kiza katirika yabonye uko ibyo bintu icuje n'imikorere y'iyo dini aba bagomba kugira rishasha n'uburenganzira bwa bari gahitwa byasha mugabo bahagira ibintu bitunganije mugabo bakitira irindi dini bakagira ijyabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahumbye tufuta ko bataha nta tete na patricia nta buryo budasanzwe bwo gufata abo bantu bwo kwaza ibyo twafata batasanzwe nk'abandi twebwe twafata yuko aya mahunze mu bandi kandi tukabatereka kamo ko butaha ukize ibibondo bikiga kuko n'ubu tuvugana hariho bamwe bamwe ndazi n'umugore yatwaye umugore n'abana batwara umugabo mu kukwezi ku 2017 umugabo yagiye ku kazi asanga umugore yatwaye abana mu nyuma asanga yahamaye telefone yaho muri Congo aho bari bari niho bababwira bati abo bantu bari kwa Zebia umva ko ibyasa igihe ndino isamburi ngo erega nino cari kibazo umugore yaragenda umugabo atazi yaroye akamara yigatagaruke umugabo cyaha kagenda umugore abana batazi yari cyari ngo bikomeye cyane niwaza yuko no gutunganya amasengesho birafite urutonde nyingere bitweza kugera kageza abategeko twebwe twasaba senga kuko twe turi leta y'ubuzima imana yubaha imana umugabo wa kumuntu wese yicuza guhesha icubahiro imana cyangwa uwe icubahiro bikira Maria uko amwemera abikora yisunze
namwe
iyo dukora mu kajagari ibyo ukunda ngo usanga mu gihugu habaye izindi ngorane ibyo nabujya hadu sinavugishwa ibinyoma naye ntimwabyumvise reka muri ngiga
ibyoroshye
abikora amafeni cyagenze gutya bavushije ibinyoma bahenda abanyapolitiki bahenda abantu
inyishungu fingufi mushyana itanse nziraje
uko nyagamagara y'ukuri igihugu amaraso ngo tugahangira mu mazi barigisha ibintu abantu barahamuka bo banahudije nyene ngo mvuga none cyarabaye
yego mereka reka duhe ijambo kandi reka duhe ijambo ambassadeur ndaruzaniye nawe nyene agire icavuze ku byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye ku byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco mukanya gato cyane ngose namwe umuntu umwe
kibazo mbona gihambaye nuko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kukishyura kuko ntibyise ubwo bubasha abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i Burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshyira mu gaciro bakiyumvira ingene bishyuje ikibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane izi ko byabaye ariko nibaza ko inyishu y'ingene basenga itokoga ubwa mbere na leta leta yohanuza amakuru b'amadini ifite mu gihugu bakihweza ibyo bintu muribuka ibyabaye mu Rwanda keri kibeho na Alfonsine yabonekewe iwacu i Burundi kuri bagaza muribuka abantu bagenda mu gihe cyo kwamaza arahisha igihe hose hari bigoye mu gihugu imitwe y'abantu irahinduka ibyo rero bigasaba yuko abantu babigiye cyanke babitegera gusumba bohanura leta nyine yigenza bwa mahoro ntahungabane kubera icyo abantu ntibatuze mu bihugu cyabo kubera ko ibyo biyumvira kumbure bitaganiriza abandi n'ingoga ibyo nibaza yuko twobirekera leta n'abandi ni Burundi bakayahanuza sinzi ko bayahanuje icyo kibazo mu gitora ikibazo kihambaye uno munsi nuko abantu batobananye baturatura iyindi myaka kandi bafite iwabo nicyo kibazo cya leta y'i Burundi iteza kurondera inyishu hari kubacira urubanza nagira tubyiyubare uyu mushyira ntahe Bwenge Jean Bosco yobavi butinde kumbure n'ivyo mugabo ngira kubacira urubanza biragoye cyane cyane mu minota mike y'ingiyi tutabumvirije mutababonye abazigiye batabibajije buhambaye ushobora kuvugira kuri telefone tukabashyira urubanza twirinde guca urubanza rero
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumiriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na Nduwimana mwiwe neza
Miriwe neza Frederic.
Miriwe neza buni hehe Nduwimana?
Ni mugisagara cyane cyo mu Burundi.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku Barundi bahungiye mu gihe cy'u Rwanda vuye kamanyura.
Namwe mu isama kuri mwitanga mutibize kaganya kuda ikiganiro ufite ya Amerika.
Yego murakoze duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Yego 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 kibazo cy'abandi cyambere nshaka nibaze abatumire. Kibazo cyambere nshaka kuvuga ku byerekeye Nigeria yitira idini rya Gatolika de najya namibarije abatumire de yaku na yakuba wabwe mujye mujya ku bibyaje de zibira ko bona zibira yitira ibintu by'amadini atari idini ya Gatolika none cyo bitugarije mu mategeko ko gatorika ariyo yenyene ya mbere itiganije mu bintu bidigi cyari sambere icyaka biri nacyo nyakwiwa none izo mundu ziri hariya zibaze mu Kongo zibaze zidagiye ku bwasha bwa zivi ari kugira n'izira yo zigaruke mu Burundi kuko mu Burundi tufite amahoro n'umutekano wose kuko nako imbundi zijya mu Burundi zifikira ikintu cyitira izina ngo ni gatorika kandi atari gatorika barayi batabuke mu Burundi amahoro ni yose mu Burundi bwacu murakoze
murakoze Nduwimana reka dutangwa duhe ijambo mushyantahe Dionise nyandwi urako ka mu gatebe na Nduwimana mukanye gatoye cyane rwose ibi ni ibibazo mwamaze gushikiriza duga ku ijambo nyandwi
iyo Nduwimana ivyo avuga birumvikana yuko hari ivyo atarategera mu by'iwacu twebwe turaba katolika nivyo kubera yuko twabakije muri katolika kandi twabonye dukurikira idini rya katolika gushika n'uyu munsi kuba twagiye ubusinde gukurikira amabonekerwa yahabereye yabikira Mariya byoca bidukura muri katolika cyangwa byotuma tuguma muri katolika cyane rwose ahubwo kubera ko bikira Mariya yizi ko ari umubyeyi wa Yezu Kristu niba ahakana ko bikira Mariya batamwemera muri katolika arazobitubwira ko tutakira abakatolika twebwe turibo cyane rwose
Mushyantahe Terence Ntahiraja ku kibazo cyashikirijwe na Nduwimana hamwe n'icyimbuye
ego murakoze cyane
umunota mwe kane gatoye cyane rwose
ha handi nashaka kubabwira murabona ko ejo muri narakurikiranye ijyu rya Amerika muri indwi ibyo musozereye murabaza amasana ubuzeriya mu muheruka ryari mwari kubaganiriza bamwe muri bo ariko barahunga kandi mwabigize neza bati ngo bamwe mu 2012 ibibazo bishobotse bigoye no gutahura ntituzi ko ubuzeriya ari Imana urumva yonga kongera gasura kuboneka ibyo bifite ibyo byabo urumva birahambaye ntituzi tuvuga tuti ni kubyitondera no kubiraba neza urabyumva nicyo gituma tuvuga tuti twebwe abarundi bahunze bose n'abarundi n'abana b'u Burundi kare tubahikaze nibatahuke umugabo wabanye niba bakatolika katolika irafise ibirwa shingiro ryayo igenderwa ko umwikizi ya katolika umukristo wese w'umukatolika arajyubahiriza idini kanunaka yafise amategeko ntunga ya shengero igenderwa ko umuntu wese atagomba kugabana uko ibyo aragenda agategura ibyiwe kandi leta mu gihe bitononera umutekano iramuha uburenganzira bwo gushyira ishengero noneho nimba barabonye ko bitagerageza kuko ntikwari kuza kuraba gusa ibyo kuko byiyerekwa bamayo baragenda bakamara iminsi bakamara iyinga cyangwa ibibazo bikomeye hanyuma hagera igihe katolika yabona yuko umenga ibintu bariko barakora ntibijyanye n'imikorere y'iyo ekleziya baravuga bati ibintu ntibishoboka baratabaza leta natwe dushaka yuko abo bantu bajya mu rutonde none ubuzeriya ataboneka ubuzeriya yonga uba ari hehe mbega aho bahunze barahunganye ntibako bashobora gukurikira umuntu batazi ko ari umuntu w'imana cyangwa ashobora kuba yarinjiwemo n'iyindi mpemu ihumanye ishobora kumukoresha ugasanga barazimirya abantu kuko bibiliya yose azi ko ari imwe iva ngo mu minsi ya nyuma hazoza abantu bigira abavugishwa n'imana ngo kandi bazaza bambaye nk'intama ariko ngo benshi muzabamenyera ku byo bama ni ukuvuga ibikorwa byawo ni ukuvuga yuko rero nta muntu asenga umuntu w'imana ahitana ikibando akaza kugwana n'abapolisi nta muntu w'imana leta yatanze itegeko n'urutonde avuga ngo jewe ndabyase nakoresha ingufu ibyo si by'imana ituma abantu bagatora haba namba muribuka yuko na cya gihe mu ntagaro ka bibiliya kandi igihe baje gufata umukiza wacu Yesu Kristo iyo tubwira ko twese mu bwuzure bushasha bwa katolika cyangwa se
akanya kasana kariko karihuta mu cyara y'itiransi
reka nta bintu byo gukoresha ingufu aragutora gusubiza ko kaza mushuri bagiye kumubamba ni ukuvuga yuko izo nyigisho niba bemera Kristo by'ukuri nk'abakristo ariko bavuga shuko yakora nicyo gituma abantu niba ari abasenga ntibaze hanyuma bitunganye nundi wagomba kubwira idini ryabo cyangwa ishengero amateka aratomoye mu bushikiranganji tuvugira tuba ubutonde bw'ibisaba kubwira ugire ishengero cyangwa idini agenda yabikorere ko basenge
mu
uburenganzira bwawe mugabo kugomba kubwira ibinyuranye n'ibiri kavuga iti natwe bisaba iwacu bw'icyo gihe yagabaye yavuze ati mbega hari ikintu ngo tuba tarafashe kubwira umutekano ntuwe ubu harasohotse ingingo nta bari ibintu bita amasengesho mu byumba mu ijoro binyegeje ariho hakorerwa ayo manama n'abantu batari ba esiko bigira abakozi b'imana baza guhenda abantu bavugishwa ibinyoma
ego mereka reka duhe ijambo akanya karagiye mushya na henze yaje reka duhe ijambo ambasaderi yaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe n'umushya ntahe Nduwimana mukanya gatoye cyane rwose ambasaderi ndaruzani
murababarira nagira ngaruke ku bindi encore une fois nibaza yuko tutocurubanza mu byerekeye amadini tufise ubasha tufise ubushishozi bukwiye nagira twiteho umuntu nk'umuntu w'umurundi ahuha agaturatura imyaka n'iyindi nta nyishu two muronkera ngo ashobore kuronka atura tuje mu gihugu hanyuma izekeye kwemera kubihanuze n'abandi bazi guhanura gusoma ukwemera ikibazo rero kujyewe n'ubu nyene nagira uke bugufi tureke guca urubanza mu kwemera kumbure ikwifitiye ububasha n'ubushishozi bukwiye igihazo gihambaye hari abarundi baturatura bavuye i Burundi nono bavuze imyaka hafi ine ubu naho basubiye guhunga baturatura naho nyine bava aho bari bahungiye i Congo none bahungiye mu Rwanda no gushimira u Rwanda rwabakiriye kuko n'abantu b'abarundi kandi nta n'umwe yotegera ingene hoba uri nyinshi Burundi nagiye Leta ihanuza amakereziya kandi bace bugufi biyumvire bamara iminsi n'iyindi kumbure begera abo bantu bababaze icyo bahunze n'icyo biyumvira kugira ngo dutore inyishu y'ibintu si mu ntahe mu gushyira hamwe ibyiyumviro ntitubaciye urubanza rero imbona ingene tutokubako ingene tujya inama icyo nacyo n'ikibazo cya Leta itegerezwa kurondera uburyo abantu bovugana abahanuzi bakabafasha kugira abarundi bagirirwe neza niyo tashe ya mbere ya Leta
icyo kibazo
turakiteza gufasha Leta kuyifasha kurondera inyishu y'ibintu by'impunzi ngene zotaha mu mahoro kugira uburundi bube mahoro abarundi buba ku Burundi bose bari hamwe tusiba twese gutanga icyiyumviro muga ntitucira urubanza umuntu ariko ariruka mutamaje neza igituma ariko ariruka
tubibute inshuti mwese komunika mu rwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Pacifica mwiriwe neza egira telefone mwiriwe neza egira telefone muvuge cyane ikibazo icyumviro yego turakumva
ama ikibazo cyane nari mfise nakomba kubaza uwo
vuga cyane gatoyi Pacific egira telefone igira telefone mvuge cyane
ndabaza yuko benone aho muri Congo bari barahungiye boba naho nyene babahoye uko kuntu basenga cyane ama nkagira ko mbaza nuwo munganizi mushinga gakwiye ntware hagati be hamwe se ushika bakavugana n'izo punzi kubyerekeye ukuntu botaha bakagira ko babasaba nuko boborohereza mu masengesho yabo hamwe babasabye yuko bogaruka mu Burundi mu gihugu cy'amavukiro bakabasaba yuko bosubira kuba uburenganzira bwo gusengera aho hantu businze bubibemerera nk'abasanzwe bahagarariye igihugu kugira ngo borohereze umuntu uwo ari we wese mu mibereho y'ugusenga cyo nicyo kibazo nari
murakoze Pacifique ikibazo cya mbere nibaza ko umushana nyandwi Dionise asanwa cishwe ariko ko mu kibazo je reka agire ica kivuze ko mu kanya gatoyi ni kibazo kibaza niba naho muri Congo bo babahoye ukuntu musenga mu kanya gatoyi cyane gose nibaza ko mwigeze kubivuga
ukuntu dusenga byaragiye mu kuko aka imbarutso ya byose yava n'ubundi kwidosoresore nagumye mvuga ko zagumye ziza kudukurikira ukuntu yo zavugana n'abantu badutoteje baturashe n'ingene bakoranye nabo nibo babizi mu gico cyuzi nuko iminsi yose tubaguma tubona izo soresore zikizura aho twaba mu bisagisho zikaza gukiza aho dusengera urumva n'ubundi bintu byava aho n'ubundi byatanguriye
egome n'umushana Terence Ntahiraje yabajijwe ikibazo niba mu gihe abo barundi bahunze bo kwegera Leta bagasaba ukuntu tunganya ibisabisho byabo niba leta yo borohereza niba leta yo bemerera mukanye gatoye cyane rwose naho mwa
murakoze cyane ubwa mbere kora kumenyesha ariko batubwiza abandi n'amakongo yuko atarundi bagiye gutera ubutumwa mukaka kuri izo mpunzi zahunze nyamba zayo ziyo nyene muri Kongo ico sico hanyuma ica kabiri abarundi bahunze sababo bakwaze biya gusa abarundi bose kandi leta yamaze gufata ingozi ibereye kuneza yabo icambere n'icyo mukuru igihugu yarafunga yuko amatungo y'abacungerwa amatongo n'ibintu byabo bingaho sina hino bya kera umuntu yahunga abandi bagacokira mugasanga amayeta yarahari ico gihe basaba abandi bantu ugasanga ubutwungura kwega rw'ibona n'izimanza oya ibintu iyo ni igihe yambere yafashwe ya kabiri nuko bitegure kuwakira n'ubusanzwe iyo yasambutse tukabafasha kugira ngo bashobore kubaho neza iyo leta yarabiteguriye kandi ibikwiye abikora kuri abandi babyabiharo nabwira amaze gutahuka leta yarabikoze ubwa gatatu nuko umuntu wese yifuza gusenga hariho araza bakamuha urwandiko kuri ishengero hariho ibisabwa biri mu itegeko hariho ibwirizwa ryamuka ku ibwirizwa shingiro rigenga ingene amashengero yemererwa n'ingene akora araza n'ubu birirwa barasaba n'ubu hariho umugwi w'igihugu leta yo yamaze kugira umugwi ubwizwe n'abanyamashengero ugenda wiga ibibazo biri mu mashengero ingene vyogenda n'ingene vyokorwa ingene amashengero yemererwa n'ubu tubahaye ikaze nimba vy'ukuri bagomba gushiraho idini cyangwa ishengero ryabo bagomba gusenga bifuza amategeko twebwe imiryango iruguruye kuko abaza kubisaba ntunda kuraba ngo n'urucanye n'uriya aha n'abanyamahanga babyemerewe abandi nibo byagirwa n'abanyamahanga bikeneye baraza bakabisaba kandi bakemererwa none abo barundi bene wacu boreka koroherezwa gute kugira ngo bashireho idini ryabo cyangwa ishengero kugira ngo bahize batashe gusenga muri n'umutekano bisunze amategeko leta yabishyizeho ahubwo tubateye akamu kugira ngo batahuke n'ukuri na bene babo bamaze gutahuka barababaza ngene bamerewe nta n'umwe afite ikibazo
ego mei tubibutse inshuti mwese kumwe kumwe babandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel. Ezekiel mwiriwe neza? Egera telefone mumvuge cyane.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza. Muri hehe?
Ibujumbura.
Izina ry'ikirundi ninde?
Nyondorere.
Nyondorere duga kwijambo ikibazo cy'imviro.
Maje kuramutsa wo mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu.
Eh ni umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Ngo ndamuramukire.
Yarakumva duga ku ijambo.
Ngo ndaramukire namenyesha makuru bwo kwije rya Amerika.
Mwiriwe neza?
Nkaba nagomba kumanza kubaza uwo avuga ko avugira abo kwa Zeriya. Alo?
Duga ku ijambo sinzi ko yabivuze gutyo ariko duga ku ijambo.
Yego nagomba kumubaza twarakurikiranye ibyagiye biraba biyitirira idini gatolika kandi tuzi gatolika ingene isenga nuko imigenzo yabo igenda tukaca turaba ibyo bariko barira biyitirira iryo dini tugasanga ntibihura n'iryo dini. Bareke rero kuvuga ngo bahunze ngo ubutegetsi nta butegetsi bubarondera bafite icyumviro cyo gushinga idini ryabo bugira bakabisaba baciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bagakoresha amategeko bareke kugenda babesha ngo bahunze leta ngo leta ibikira abatoteza nta leta ibikira abatoteza kuko abemeye gukurikiza amategeko bobo irabubahiriza.
Murakoze.
Ambare bababaza ati twarumvise ko bateye bajya mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega mu gihugu cy'u Rwanda aho bata amategeko ariyo. Tukababaza ko bavuga ngo muri Kongo babahunze HCR. Hoho mu ko tuzi HCR ikora cyo kimwe hose ku isi. Ubu babibaza yuko batoroherezwa mu Rwanda ho.
Murakoze Ezekiel ni ndoreye reka ibibazo mubaje n'ibibazo bamaze gushikiriza ariko reka duhijambo ambasaderi Gamaliel Ndaruzani yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko muri iki gihe byiza cyane cyane ari uko kuraba uburyo bw'ukuntu abo barundi botahuka ikibazo cy'idini nacyo kikayagwa hagati y'abanyamadini eka na leta nyine irimo hari ikintu mushaka gushikiriza cerekeye ibishikirijwe n'umushanahe Ezekiel ambasaderi Ndaruzani.
Murakoze mwavuze ko namaze kuzishura uko nibaza jewe nuko ibibazo byerekeye kwemera ukwi ungene abantu bayaga n'Imana ingene abantu baje mu madini araho kumbure birenge umutwe w'umuntu umwe guca ducurubana najya nsubire nsabe twese duce bugufi kurondera babinonosoye bariho babizi n'ubu babikora muri ayo madini bafashe leta kwiyumvira ingene bwo kwishyura icyo kibazo ariko gutoteza abo basenga nibaza ko byoba ari bibi cyane ko byohera kandi byashobora guhera habaye inama n'ingingo kandi abahanuzi bariho nibaza ko baranyumviriza muri kereziya bariho gufasha leta kurondera ingene bishyura kibazo ikindi amavugiriza ni uko namba gushimira mushya ntahe ndayiraza ko yabwiye impunzi ko ibintu byabo bikiriho ataho byaroye leta ibitungerere umutekano icyo ni inyisho ya mbere kumbure bofatira ko kugira abantu bemere gutahura icyo ni ikibazo gihambaye nk'ubu yishuye ko ari byo mugabo impunzi ntizemera ko tuvuze kuri radiyo ntikubibashikiriza kugira babyumve abari Rwanda abari Tanzania abari n'ahandi icyo ni kimwe mu byo leta yofasha kwereka impunzi ko ibyo yabatatu byabaye bishobora gutaha najya ndabimushimire cyane rwose kugira ngo kumbure n'izindi ngingo zikurikire ko kugira impunzi yane icyizere ko leta yitaye ibyabo ibyo nibyo bintu bya mbere nibaza ko bakumbwira ko ntibizonyaruka bizofata umwanya kuko ubuhungana kwizigira aho kuvuga iyo leta rero nagira nsabe ko leta yobandanya kuri iyo nzira igashyikiriza impunzi inyigitomoye nk'iyi yari abashyikirije ati impunzi yanyu niho biri ntimutinye gutaha niho biri nagira ntimutinye cyane rwose ariko ikibazo cy'ukwemera ko gisabira inama leta ihanurwa n'ababizi kuturusha tukareka gucira urubanza bene wacu tutabumvirije
tutababonye egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza
amahoro mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hega Christian
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi nitwa Nkurunziza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nje nashaka shikize icyumviro
ego
nashaka ndaramukije abo batumire
barakumva
ego narishaka mbaze wo yaserukiye umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ego ndamubaze ko bavuga ko abonye bo abo banywanyi baze biya bo botahuka ko bafise kubacungerera umutekano kugira ntibaheze bamererwa nabi
murakoze
kubera n'igihe bavino bavuye ino ntibari bamerewe neza kubera hariyo abapfuye bahasize ubuzima twosaba rero ko hamwe bababwiye ngo nibatahe nibabacungerere umutekano bimwe bikwiye hama bagenda babwiye n'uyu yaserukiye abonye bo kwa Zeriya ko umutekano wabo uzowucungerewe bikwiye hamwe atawe uzohava aza ngo ahasiguze
murakoze Christiane Nkurunziza reka duhe ijambo mushena Terence Ntayiraja kuri ako kamo muteye twumve agiye ca bivuze ko
nagara gushimira Christiane ku kibazo yabagije anagenda bibutse yuko leta icungera umutekano abarundi bose atanumwa vuyemwo kandi akishyirana ari mu gihugu cy'u Burundi arabibona hanyuma yagenda bibutse ko batwumviza yuko ku bantu bose muzi bari hanze atari abantu 34 ubutungane buri kubarondera basigaye gufatwa mu bagombye gutembagaza ubutegetsi bacitse ntuzeye sentare z'u Burundi nta wundi murundi n'umwe ari mu buhungiro baba banywanyi ba Zeriya baba abandi b'impunzi leta y'u Burundi hari umuntu arondegwa n'abo bantu 34 barabakeneye bariko barondegwa kandi bafashe bacira urubanza ariko abandi bose bahawe ikaze umutekano umwe wese ajya mu rugo iwe nta gutahuka n'abantu bongera bagira ikambi ahantu barunda hamwe oya n'abarundi nk'abandi nakwereka ko bamaze gutara bisa n'akaro rero si byiza ko ndakumuvuga ku iradiyo kuko
kwa na wengine mutekano we kumbure abo batacumbyumba kome kumbure babagira bati eh nakera duhemuki mugomeje ko harimo barivuye muri bari muri Kongo batahutse harimo nabarikiye ushiranye utandukanye barondera ko osizwa mu kazi kandi leta izobikora nico gituma rero ubu bari mu ngo zabo baratekanye nago mpumurize abo bose yuko ara barundi nk'abandi mbere yo kwenda gufata umuntu wo kwanaka bidakenewe ahungu utuma kare umuntu ahungutse agatahiwe akiraho nk'abandi muri ya nyabune ubucunga amahano umutekano igihe n'abagenzi intwaro umutekano hanyuma no butungane n'abanyagihugu nabo bose bahungutse barimo tugakora mu nani mukumbatiye no gutsimbataza ya mahano umutekano atari umuvanguwe atakura bidini atakura ubwoko cyangwa atakura ngo umuntu apfa cyane hariya murakoze
tukiri kuri mwebwe nyine Terence Ntahiraja turetse kurindira izo mpunzi ngo zitahuke zisubire mu byazo hariho umugambi wa leta wo kuzishikira nkuko byatewe akamugaha mu kiganiro na ambassadeur Marie Ndaruzani avuga ati leta y'u Burundi ikwiye kwegera abo bantu ikabahumuriza hariho umugambi gushikira izo mpunzi aho ziri
makamiza ari kubitangura nagomba kubanza gushimira mu bihugu duhanije ubwa mbere nago bashimira leta ya Tanzania yayitanguye kera aho Dar es Salaam habaye n'amanyabutatu kuko burya ibyo gutahukana impunzi gafite amategeko byifunga no kuvuga yuko igihugu bavuyemo n'igihugu bahungiyemo nishyira mu mutabuka washere baricara bagafata ingingo zibereye bahagaze urupapuro rw'inzira kwingene bose bagatahukana izo mpunzi hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi hanyuma kandi n'u Rwanda twebwe twaramaze gukera kamu mu Rwanda na Kongo Kongo nabo nyene nibaza kwa twari gutora itariki naho bamaze kutubikira hamwe bamaze gutaha kugira ngo twige ngende butahukanwa neza bifuza amategeko uhage zage birasibira mu matariki kugira ngo habe yana manya butatu hagati y'u Burundi na Kongo kugira ni wacu batahuke mu Rwanda leta y'u Burundi yamaze gutera kamu kera yuguriye imiryango n'ubu tuvuga tuti umunsi ibihugu bihaye indara n'u Rwanda rurimo n'ubu bwokwemera yuko inama nyabutatu iba hagati y'u Rwanda n'u Burundi na HCR ubundi nta kibazo ufite kuri icyo kugira ngo bene bacu batahe niyo nzira nziza kandi baboheje nihagera abantu baba bari impunzi mu Rwanda cyangwa ahandi bavuga ngo inziki ziri kuri leta y'u Burundi oya twaruguriye imiryango nje gitumye ubu duhana imbibi bamwe bamwe no mu Buganda uraza kumushikira nganje yaje ubu wacu na bakagenda nabo nyine nibaza ko mu minsi yavuba hazo inama nyabutatu kugira ngo nabo twige byatahukanwe hisunzwe amategeko n'ibyabo icyumviro kandi bimeze neza mbumva yo kugira ngo tubashikire leta y'u Burundi yabifata kuva kera n'ubu ibyaha kuva kera irabiteguriye ataya kamo ivuze duhana imbibi kugira ngo ibyo bintu bije mu ngiro murakoze
munsi na nyandwi iyo ndinze ikintu musaba ikintu musaba leta y'u Burundi kugira ngo mwumve ko umutekano wanyu ukingiwe kugira ngo abarundi bari hanze muri kumwe mu murwi wanyu batahuke eka basubire mu miryango yabo n'ibyabo niki mukanya gatoyi cyangwa Dionis
abasengera ubusinde icyo dusaba nitwose umutekano wacu twenyene twese twosaba yuko byo kwigaragaza ko umutekano wuzuye ku barundi bose n'abarundi kazi umunsi rero umutima utwobona kutekanye kuko ibi byo mu bindi tubikurikirana tukumva ko amahoro n'umutekano bitsimbataye by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi atari umutekano w'iwacu gusa ari umutekano w'abarundi bose twebwe imitima yayo heza igatekana tugaheza tukagira icyo dushikirije kijyanye no gutahuka naye handi kuvuga ngo umutekano w'iwacu ka nta mutekano w'iwacu twaba twisangije twe duharura umutekano w'abanyagihugu bose twabona yuko imitima itekanye tukurikije nyine bizo bimeze mu gihugu twisotera kamo badutahukane
ya ambasaderi Gamaliere Ndaruzani nashaka mu terakamo eka impunzi z'abarundi cyane cyane abo bari bahora Kamanyura n'impunzi muri rusangi eka naka mu moteri ya leta naka kugira ngo abarundi bose basubire kunezerwa mu byabo
cyane nibaza yuko akamo utera kambere nuko inzego za leta zo kwihweza neza ico kibazo cy'impunzi zose kurya mu gihe bagira amasezerano y'Arusha barondeye uburyo impunzi zose zotahuka mu mutekano i Burundi barakorana abaserukira abarwanyi baritaba barashinga ingene binjira bararondera ingene binjira mu nzego z'igihugu
ingene bino akanya kariko katujana ambassadeur musozere
ego nibaza ko n'ubu rero leta yo subira kuba ya mbere abandi bose tugaherekeza
ambassador Gamaliel Ndaruzaniye murakoze cyane guse ku kanya mwatore kugira ngo duganire ku kibazo gihambaye cha negose cimpunzi turagushimiye namwe mushigana Terence Ntahiraja ndagushimiye mushigana haye nyandwi Dionise ku kanya mwese mwatore kugira ngo tuganire turashimiye kandi abaduteye akamo kose bagashikiriza ivyumviro byabo n'ibibazo turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.